Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Radio ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri Isanga. Ku munsi wa gatatu tuganira ku vyerekeye amagara y'abantu. Mu karere k'ibiyaga binini hariko haribonekeza ingwara hari nayo ikiza kicerekeye ibihara cerekana ibihara biva ku nkende ico bita mu Kinyarwanda ubushita bw'inkende canke mu Cyongereza monkey pox. Abatabira kera rero barafise amakenga ku kuntu bakwiye kwirinda no kugwanya iyo ngwara ikarira cyane uruhu kandi yandukira itarakwiragira mu kibano. Mu kiganiro muri sanga muri aka kanya rero turaganira n'umuganga yanonoso iyo ngwara adufashe kumenya byinshi kuri yo. Ikaze neza mwese rero kuri Facebook yacu murashobora gutanga nimero zanyu tukabahamagara mugaterera. Adresse ni radio yacu VOA. Adresse ya Facebook ni radio yacu VOA.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu karere k'ibiyaga binini rero hariko haribonekeza ikiza c'ingwara iva ingwara y'ibihara iva ku nkende canke iyo bita ubushita bw'inkende canke monkey pox mu Cyongereza. Rero abatari bake barafise amakenga ku kuntu bakwiye kwirinda no kugwanya iyo ngwara ikarira cyane urukoba uruhu kandi yandukira itarakwiragira mu kibano. Mu kiganiro muri sanga muri aka kanya twatumiye muganga Berkimas Ntihabuwayo akorera mu mavuriro ya leta n'ayabigenga mu gisagara ca Bujumbura akabaza kudufasha kumenya byinshi kuri iyi ngwara. Muganga Berkimas, ikaze neza mu kiganiro muri sanga.
Ego, murakoze cyane kumikaze no kuntumira muri kino kiganiro.
Murakoze cyane namwe gufata kanya ko kugerageza gufasha abanyagihugu kugerageza kwirinda no kumenya byinshi kuri iyi ngwara. Muganga, mbere ko dutangura reka kumbure twumve amakuru yo muri iminsi nyine twagiye turumva kubijanye n'iyi ngwara mu gihugu cy'u Rwanda no mu gihugu cy'u Burundi. Duhere mu Rwanda aho iki kiza bita cy'ubushita bw'inkende kimaze iminsi cyadutse muri icyo gihugu. Abanyagihugu bakora ubucuruzi njabukambibe mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba batewe impungenge n'uko atangingo zirashigwaho zo kwirinda iki kiza. Mugenzi wacu Gloria Tuyishima araduhiye inkuru tuje tugaruka.
Kuri uyu wa gatandatu nibwo ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC cyatangaje ko hadutse iki cyorezo. Iki kigo cyavuze ko abantu babiri cyagaragayeho bari bamaze iminsi bakorera ingendo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye OMS rivuga ko abantu 29 bamaze kwandura iyo ndwara muri Congo kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize. Abagera ku 100,000 bamaze kwicwa n'iyo ndwara dukurikije imibare itangwa na OMS. Ku mpaka wa Congo n'u Rwanda mu karere ka Rubavu ahasumye kuri Petite Barriere, urujya n'uruza rurakomeje nk'ibisanzwe kuri uyu wa mbere. Bagera saa ya saa tatu za mu gitondo nasanze nta ngamba zijyanye no kwirinda iki cyorezo zirakurikizwa nko gukaraba intoki n'izindi.
Ntabwo nari nacyumva neza, ntabwo twabari babitubwira kuko iyo byaje tukabimenyana hano ku mupaka dukoresha uburyo bwo kwirinda. Igoma se ko bapfa buri munsi wamenya ibibicarirwa.
Abaturage bakorera imirimo itandukanye irimo iy'ubucuruzi, ubwikorezi n'indi nta makuru bafite kuri iki cyorezo.
Ntabwo ari neza ikintu nzi cyabaye muri Congo ni Ebola, niyo nzi icyo cha kujuma kwa kundi na kumbesi.
Na kuna nini? Chete bora na kofita na bini.
Shogo kani na nimbari chore sisi kabaji hariri urumva tuja buri mose tuajita hana tu tana bizi. Aho kuni nengaba bimeni baba shakuba bizi baba kangura buri saka bimenia.
Nubwo bigaragara ko nta makuru abaturage bafite kuri iki cyorezo bifuza ko bagirwa inama mu buryo bwo kwitwara nk'abaturage bakuru ubucuruzi bwambukiranye imipaka
tugiringa badugire n'inama baduhe n'ingamba zo kugira ute zo kukirinda
hari icyo basaba nyuma yo kumenya amakuru
ibyo ngibyo nge ntago nabimenya koko ndi umuturage bisanzwe igihe barashyiriraho izindi ngamba nange ndubahereza ingamba nk'uko bazisize ugushaka ingamba nyine bakazifata niba twajya dukaraba imiti cyatwako nkuko twabayeho muri covid nyine dukaraba imiti twambara upfukamunwa kareba ingamba twakurikiza zatuma tukirinda.
Kuri iki kibazo ijwi rya Amerika yavuganye n'umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi muganga Tuganeze Oreste avuga ko kugeza ubu ku mipaka yombi ihuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rubavu hari gupimwa ibimenyetso bishobora kugaragaza ko umuntu yaba yanduye indwara nk'umuriro n'ibindi. Gusa uyu muyobozi avuga ko ari mu nzego z'ubuvuzi bakiri guhabwa amahugurwa kugira ngo bazafashe abaturage kwirinda.
Kizakurikiraho ni uko tugiye no gufatanya n'abajyanama b'ubuzima nabo bahabwa amakuru y'ibanze y'ibyo bakora n'uburyo bamenya umuntu ibimenyetso kugira ngo bamugeze kwa muganga. Mu bitaro no mu bigo nderabuzima ntabwo abaganga barahuguwe bari banahabwa n'amahugurwa anyuranye kugira ngo bamenye igihe bakeka umurwayi bafite ikibazo icyo bakora.
Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosperi asaba abaturage cyane cyane abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kwirinda mu buryo bwose bushoboka kuko hari amahirwe menshi yo kuba abaturage bakanduzanya iki cyorezo.
Ibikorwa remezo bifasha abantu gukaraba intoki aho biri hose kuko turabifite henshi mu karere bikoreshwe umuntu wese ntakabibone ngo yumve ko hari umurimbo ahubwo ajye bikoresha kuko umuntu wasuhuje undi, umuntu ugiye gusuhuza undi, umuntu umaze gufata ku myambaro ye, umuntu winjiye mu modoka burya na abafite imyanda yagiye mu kiganza cye. Ni byiza ko abantu bakoresha ibikorwa remezo kuko iyo bidakoreshejwe nibwo abantu bageraho bagatekereza ko ntacyo bimaze bigatangira kwangirika.
Abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko icyorezo cy'ubushita bw'inkende cyandura binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa amatembabuzi y'uyirwaye. Abafite ibyago byinshi byo kuyandura barimo abakora uburaya, abaryamana bahuje ibitsina, abakora kwa muganga n'abakora ingendo mu duce twagaragayemo iyi ndwara. Guhera mu mwaka w'2022 hirya no hino ku isi hamaze kugaragara abantu barenga 100,000 barwaye indwara y'ubushita bw'inkende. Mugabane wa Afurika niho hamaze kugaragaramo abarwayi benshi by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika mu karere ka Rubavu.
Rakoze cyane Gloria Tuyishime dushikirije iyo nkuru. Ubu tukaba twumva yuko mu Rwanda buhazwe ko hagwaye abantu babiri. Reka rero tuje no mu Burundi naho nyene hibonekeza ico kiza c'ingwara y'ibihara by'inkende. Mu itangazo ryasomwe ku mugoroba wo kuri uyu windwi iheze, Dr. Lidwine Baradahana umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida yavuze ko vyagaragajwe n'ibipimo vyakozwe ku bagwayi batatu kwigenekerezo ya 20 mu kakaro uyu mwaka mu kigo INSP. Akasaba abarundi n'abanyamahanga bari mu Burundi kwitwararika isuku cyane kugira ngo birinde ingwara. Reka naho nyene mu Burundi twumve inkuru kuri iki kibazo.
Abo bantu batatu bamaze kumenyekana ko banduye ikiza c'indwara ya karanda yitwa ibihara by'inkende, babiri nabo mu gisagara ca Bujumbura, uwundi ni uwo mu ntara y'ubuvuzi ya Isare mu ntara ya Bujumbura, benshi bazi nka Bujumbura Rirare. Umwe yari yavuye ku bitaro by'umwami Karede mu Kamenge, uwa kabiri ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge, uwa gatatu nawe yari yavuye mu Itenga aho yivuza taha. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr. Lidwine Baradahana amenyesha ko amagara yabo abantu yifashe neza kandi ko nababana hafi nabo bariko barakurikiranwa mu gusuzuma ko nabo batuba baranduye. Inyishu z'ibipimo byemeje iyo ndwara mu Burundi byakorewe mu kigo INSP ku bufatanye bw'umugwi w'abaganga b'abahinga mu kigo kijejwe kugwanya indwara z'ibiza hamwe n'abahinga mu gupima indwara z'imigera nabo muri OMS igisata gikurikirana ibijanye n'indwara n'amagara y'abantu ku isi. Umushikiranganje Ridwine Baradahana ashikiriza ko iyo ndwara ifata abantu n'ibikoko kandi ko ifise ibimenyetso byihariye.
Ubushuhe bw'umurengera, kumeneka umutwe, kubabara mu muhogo, gucika intege, amasumbi, kubabara mu mitsi n'uruherehere ku mubiri rumenekamo amazi. Iyo umuntu yasinzikajwe n'icyo kiza, ashobora kugira ingorane mu bihimba by'ihemero, mu maso, mu nda, mbere no mu bwonko.
Avuga ko iyo ndwara yandukira cyane kandi kica mu gihe umuntu atavuwe hakiri kare. Muri iryo tangazo yashikirije ko yandukira biciye mu nzira zitandukanye.
Gukorakorana ko mu buryo ubwo ari bwo bwose n'uwanduye canke gukora ahantu yakoze canke ku bikoresho nk'ibyambarwa, ibisaswa, ibikoresho byo mu nzu n'ibindi byandujwe n'umuntu canke igikoko gifise ako karanda guhemeranira ko canke gukororanira ko
kubwo bushikiranganje bw'amagara y'abantu kwitwararika isuku kubari mu gihugu bose kiri mu bifasha kwirinda kwandura.
Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buhamagariye abarundi bose n'abanyamahanga baba mu Burundi kwitwararika ingingo zo kwikingira zikurikira: gukaraba neza n'amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka, kwirinda gukora ku muntu afise ibimenyetso bisa n'ibyo vyondwara yakaranda. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buramenyesheje ko ingingo zose zamaze gufatwa kugira ngo buhangane nako karanda.
Muri iryo tangazo nyene muganga Ridwine Baradahana umushikiranganje w'amagara y'abantu asaba abantu bose kuwo kwibona ko ikimenyetso kimwe mu byashikirijwe yogerukira ku ivuriro rimwegereye. Naho biruko abanyagihugu bavuganye n'Ijwi rya Amerika bafise ubwoba kuko kwirinda muri kino gihe bigoye cane nk'uko babivuga, kuko badafise amazi akwiye hamwe na hamwe bakanayabura.
Ntivyoroshe kugira isuku karaba ubunye n'amazi ntayahari, amazi aracikaguka ku bwinshi. Sigure ko n'amazi ukaraba usanga ari ikibazo kugira ngo abantu bashobore gukaraba byoroshe.
Ngavye ubuzima barundi basigaye babayemo n'ubuzima amazi ashobora kumara hafi mu makarate yose n'amakarate atabarabura amazi abashaka kumara iyinga amayinga abiri atanima rikoroka mu marobine.
Ikindi bavuga ni ikibazo c'abantu benshi bagenda mu mabarabara kubera ikena ry'uburyo bwo kwiyunguruza bakabona ko kwirinda bikigoye. Basaba leta gutorera umuti ibyo bibazo mu kurinda bene gihugu.
Ngiye kwiyunguruza n'ibintu binoroshe n'ibyoroshe, aho bashaka kuba baragiraneye contact nabo bandi, ni kuvuga ko ubunye benshi bagenda n'amaguru, ni kuvuga ko baca hose abahura bose mu nzira baranabaramutsa bazanye bakaramukanya, umva n'abahura bose umva n'ugenda baranduza byose.
Rero tumbwire uwo mugwayi ingene yokwirukanga kwa muganga naho hongeraho bavuga ati turiketse wafashwe. Ngene yaca kwa muganga ngene bo mushikanaye ni kibazo no kuri gihambaye abadutwara byo guhagurukira bagashira neza y'abantu n'abarenze b'abantu bo bato bati imbere.
Iyo ndwara yari yaratanguye kwikekwa ku mutumba Nyakimonyi muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi, aho kwigenekerezo rya 9 ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2024 hapfuye umwana w'umwigeme w'imyaka 9 byavuzwe ko yishwe n'indwara itaramenyekana. Nkuko byamenyeshejwe na Veneranya Mbikiye arongoye intara y'ubuvuzi ya Bururi, uwo mwana yari yashikanywe mu bitaro kwigenekerezo ry'indwi ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2024 afise ibiherehere byinshi ku mubiri, afise ubushuhe bwinshi n'inkorora. Mu itangazo ry'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ryo kwa 18 ukwezi kw'indwi uyu mwaka, Ridwine Baradahana yamenyesheje ku bipimo byerekanye ko uwo mwana wo mu Mugamba atishwe n'indwara y'ibihara by'inkende. Cyerive Ndayishimiye Ijwi rya Amerika, Kigali.
Arakoze cyane Thierry Ndayishimiye nawe nyene kuri inkuru atushikirije. Reka tugaruke rero ku mutumire wacu, akaba ari muganga Berkimase Nihebuwayo mu gihugu cy'u Burundi. Muganga, twongeye kugushimira gufata akanya kuganira natwe.
Ego,
izi nkuru mwumvise haba mu Rwanda, mu Burundi, eka no mu karere ka hafi ya Kongo aho iyi ndwara izwi cyane, twumvise yuko ari dukwiye kubifata nk'ama kuko amakuru yerekeye iyi ndwara arakeneye kumenyekana, cyane cyane ko twumvise ko hari n'abataranayimenya muri utwo turere twa Kongo, twa hafi ya Kongo aho iribonekeza cyane mbere no kuva mu mwaka uheze. turumva yuko hamaze gupfa abantu 1,100,000 barenga. Mbega muganga, iyi ngwara ivyo tumaze kumenya kuri yo bijanye n'inge niteye, ni ngwara imeze gute muri rusange?
Iyi ngwara yakaranda kibihara bipfa ku nkende, ni ngwara itwegwa n'umugera nkuko mwabivuze monkeypox mu Cyongereza. Akaba ari ingwara yandukira cane yandukira biciye mu gukorana ko umuntu agukoze kugwaye cyangwa ugwaye agukoze ko cyangwa ugakora ku bikoresho yakoze ko cyangwa bikava ku gikoko canduye nk'uko mwamaze kubyumva babishikirije mu shikiranganje w'amagara y'abantu, cyangwa gukora haba gukora ku bisebe cyangwa ku maraso y'umugwaye wabyo. Ibyo bigasigura ko abashakashatsi batubwira ko kugira ngo indwara itangure kuba mu bantu bishoboka ko ari ibikoko bya mbere byayanduye hanyuma birayanduza abantu. Inkende canke ibikoko nk'imbwa zibana n'abantu n'ibindi. Hari kandi turabye nko ngaha muri Congo hariho abantu bakunda kwihereza ibikoko byo mu ishyamba bishobora kuba byaranduye bari inyama zabyo bagashobora kwandura kandi iyo migera.
None ga muganga, bimwe mu bintu iri ngwara abantu bashobora kuhitiranya nayo byoba ari nk'ibihe, kuko mwebwe mwanonosoye ingwara z'uruhu, ingwara z'urukoba, murabona ingwara nyinshi cyane. Zimwe mu ngwara bashobora kugira ngo nizo kwizitiranya ni nk'izihe, kugira ngo abantu bamenye ati ibi bimeze uku, irya yindi imeze kuriya?
Bwa mbere hariho ingwara n'ubundi yitwa ingwara y'ibihara yari isanzwe izwi mu Gifaransa izwi nka varisere, iterwa n'umugera witwa varisere vostere. Iyo nayo nyene umuntu arama uruherehere, isanzwe imenye ifata cane abana bakiri bato, akama uruherehere ku mubiri hanyuma bigafata akanya, ariko uwe kenshi ntashuha cane. Ariko kuri indwara y'ibihara by'inkende umuntu arama uruhere cane kandi bikamufata umwanya mutonya. Ibyo bihara kandi bikaza bitangura ari bito bito hanyuma bikaduga, hama bikaba binini bikavamo amazi, hanyuma bikavamo amashira. Ariko kandi tukamenyesha ko ibi bihara by'inkende kenshi birajana n'amasumbi, amasumbi abyimba ahantu izosi, mu kwaha n'ahandi ku mubiri, hanyuma bikaba biri kumwe kandi n'uko umuntu agira ubushuhe burenze cyane buduga nko ku bipimo bigera kuri 40, hama umuntu kandi akagira umunaniro urenze, akumva umenye ararushe cyane, akagira ububabare ku mubiri, akagira n'ibindi. Ariko indwara y'ibihara bisanzwe ni biherehere byama ku mubiri hanyuma bimaze iminsi bikagenda. Hariho n'izindi ndwara zishobora kugira ibihere bisa nabyo mugabo bidafata umwanya nk'uyu, ushobora kuvuga nk'indwara za zona zifata uruhande rumwe, ushobora kuvuga nk'indwara zindi zandukira nazo nyene, indwara z'urukoshi. Ariko ziratandukanye cyane n'indwara y'ibihere by'inkende, ibihara by'inkende ego biratandukanye cyane.
Birumvikana ko inye umuntu asa n'umenaguritse cyane mu mubiri, ubushuhe ni bwinshi kurusha ibihara bisanzwe, ni bimwe mu bimenyetso muca mubona iyo mu mwakiriye. Ego, none twumvise yuko hariko harafatwa ingingo zimwe zimwe kugira ngo cyane cyane ku rwego rwa leta, nkamwebwe mukorana nabo murazibona zimwe mu ngingo mubona ziriko zirafatwa kandi zikwiye kongerezwa no gushimika ko ni nk'izihe mu rwego rw'ubuvuzi kugira ngo bishobore gufasha nk'izihe?
ego mu ngingo ziriko zirafatwa ahanini hari ingingo zerekeye abagwaye ubwa mbere ubwabo kuko nibo batuma abandi bandura mu bisanzwe ugwaye yategezwa gucaja ahantu ari kwa wenyene cyo tuvuga mu gifaransa izorema hama akavugwa agakurikiranwa uwo akava mu bandi bantu niyo ngingo ya mbere ifatwa mu mavuriro atandukanye biteguye kubakira abagwaye kugira ngo bace babafasha babye mu bandi bareke kubandanya banduza abandi hanyuma aho ni kumugwaye kubasigaye nabo bararondera babanye abo babana mu nzu kuko nibo baba bageramye bashobora kwandura kurusha abandi ababana n'umuntu agwaye cyangwa igikoko kigwaye akaba ari bakurikiranirwa hagufi igihe cyose hafi nk'indwi nka zibiri kugira ngo ibimenyetso bibabonetse ko nabo nyene babafasha hakiri kare ntibanduze abandi ikindi naco ni ku bantu muri rusange ingingo zifatwa kugira isuku gukaraba umwanya muremure kureka kuramukanya kumesura ibyambagwa nk'abantu bava bakora kwa muganga kwambara udupfukamunwa kwambara impuzu zibakingira kugira ngo hageze ko bataha bazikure bazisige ngaho batahe bambaye izo baje bavuyemo muhira ahanini nibiraba umugwaye nibiraba abantu babana n'umugwaye nibirabana n'abantu muri rusange nubwo ingingo zimwe zimwe zitoroshe nko kuba mu mabisi kudakorana ko biragorana ariko kandi birashoboka kuko indwara nubwo yandukira cyane umuntu ayandura yagiye yakoranye ko umwanya utari mutonya n'umugwayi aba afite indwara
muganga birumvikana ko uruhara rurahari cyane ku bagwayi cyangwa n'abatarandukizwa biragoye kwirinda abantu mu kibano biragoye kwirinda abantu cyane cyane nk'ubu muri iminsi mwumvise aho abantu bategera amabisi ugasanga ni benshi cyane bari hamwe biragoye cyane none mbega kugira ngo umenye yuko umuntu ashobora kuba yigwaye hari ibindi bimenyetso bishobora kuba byaratangwe imbere y'ibihere bijya ku ruhu rw'umuntu kumbure ibicurane ugukorora hari ibindi bimenyetso umuntu yatangura kwirinda atangiye kubona umuntu asa n'ubifise kugira ngo avuge ati reka nigigweyo ashobora kuba bifise canke ibihere biza buno nyene iyo umuntu agwaye
iyo umuntu agwaye mu bisanzwe haraho agatangura kugira ubushuhe cyane cyane hanyuma akagira wa munaniro nariko ndavuga ubushuhe kumeneka umutwe kugira ububabare mu nyama kugira ububabare mu ngingo kunanirwa cyangwa akabona ya masundi nariko ndavuga ibihe bikajya kuboneka nk'inyuma y'iminsi itatu cyangwa irenga gatonya byatanguye kugira umuriro imbere icyo gihe rero abantu b'ibihere ibiherere ntibiba biraboneka ku mubiri mugabo umuntu atanguye kugira umuriro mu bisanzwe yategerezwa kwihutira kuja kwa muganga bakamupima basanze afise umucanwa tuzi ko kugira umuriro mwinshi hariho izindi ndwara hariho za malariya n'iki nazo nyene ziri mu ndwara zica nico bituma duhamagarira abenegihugu kwihutira kuja kwa muganga kugira ngo baherondere ibyo bindi bimenyetso bihava bitutuma twibaza ko umurwayi uba afite iyo ndwara cyangwa tugakuramo n'izo zindi ndwara tuzi ko ziri mu zica nk'iza malariya umuntu ashuje cyane gushika ku rugero rwa 40 abashobora kugira n'ibindi bibazo mu mubiri byiza kwihutira kuja kwa muganga kugira bamufashe hakiri kare hariho n'ibindi bimenyetso biza haba ari kubavuga inkorora n'ibyo kubabara mu mihogo cyangwa gukorora kuko no mu mihogo birashobora kujayo cyangwa akabona ibihere biza mu biganza cyangwa mu birenge ibyo ni ibimenyetso bidutuma dushobora kwibaza ko umurwayi ariko aragira iyo ndwara y'ibihere by'inkende
Ama turavye muganga kubijanye n'imico kama y'abantu hagati yabo twarabonye ingwara zitandukanye za COVID amaso yimbwa zatumye abantu bamenyera kudakorana ko iyo bahuye mbega uwo muco uracabandanya muri iki gihe izingwara ziriko ziravugwa canke navyo nyene ni ibintu bikwiye gukangurirwa abantu kugira ngo bamenye bati gukorana ko muri iki gihe ni mu bihagarike canke ni kintu abantu bakwiye guhagurukira koko bakagihagarika
ego nibaza ko ubwo turiko turavyitegereza mu gihe ca COVID nizo abantu bari bamenyeye abandi baramenyerezwa kudakorana ko mu kuramukanya mu kwirinda gufata umwanya hagati n'uwundi bari babimenyeye ariko iyi minsi kiza cingwara ca corona gitari kikivugwa abantu bari bisubiriye muri bya bindi bahoramwo uwo muco wari wibagiwe nico gituma ubushikiranganji buriko burashiramwo inguvu hamwe n'abajejwe intwaro kugira ngo abantu basubire bibutswe ko gukorana ko kuramukanya biri mu bituma bishobora kuba kwegera kwandura cane no gukwiragiza cane iyi ngwara y'umugera y'ibiharabye by'inkende.
Murakoze cyane muganga, turaza kugaruka tuvuge byinshi ku bijyanye kumbure n'imiti iri kirakoreshwa. Reka dufata akanya tuje ku mirongo ya telefone abanyonyi b'ijwi rya Amerika nabo nyine bifuza kubaza ibibazo gushikiriza ibyiyumviro. Reka ntangurire kuri Sirelo. Sirelo mu Rwanda, amahoro neza.
Amahoro cyane, meze mute Oriane?
Turaho, turashima Imana. Namwe?
Natwe tumeze neza, turashima Imana.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Ndabashimira cyane, mbere na mbere ndabashimira kuri iyo nsananyamatsiko mwatuzaniye kuri uyu munsi bijyanye n'amagara ya muntu, nyine mutubwira kuri ibyo bijyanye n'ubwo bushita bw'inkende. Kandi ndashimira n'uwo mutumirwa mwatuzaniye ku byo amaze kutubwira nabyumvise. Ariko nagira ngo mbanze mbaze umutumirwa izina kuvuga ngo ubushita bw'inkende rikomoka hehe, ryavuye kuki? Mwakoze kwigarukaho kenshi nyine ko ari Ikinyarwanda, ariko wenda no mu Kirundi sindi uko byahemeze, ariko agenekereje mu byakomotse kuki? Ese ubwo bushita bw'inkende ni irihe tandukaniro rifite ugereranyije na COVID? Kuko COVID hari amabwiriza yari ahari yatangwaga na Minisiteri y'Ubuzima, byaba bitandukanira he na COVID mu buryo bwo kuyirinda? Nihe bitandukanira, nihe bihurira? Ikindi kibazo cya gatatu nagira ngo nsobanuze, ese umuntu icyo cyorezo cyangwa iyo ndwara imwica ku kihe kigero byagenze gute? Yananiwe kwivuza, umuntu yivuje kwivuza yivuje byagiye bigeze ku kihe kigero, cyangwa se iyo ndwara nihe yatangiriye ku isi, nihe yatangiriye ku isi kugira ngo abashe kubona yuko yaba ari indwara irandura cyane, byakomotse ku kintu byatangiye bitabibwiwe n'iki? Murakoze cyane,
turagushimiye Sirelo. Ego kumbure muganga, ni ibibazo nka bibiri Sirelo yavuze, cyane cyane ko impamvu twumva yuko yavuye ku nkende, hama udufasha no kumva kumbure ibitandukaniro biri hagati cyane cyane hagati y'ingwara na COVID.
Ego murakoze. Mu isanzwe iyi ndwara igituma bayise ibihara by'inkende, hari hasanzwe hariho ibihara byafata abantu kuva kera, ariko bisa n'ibyaranduranwe n'imitsi mu myaka ya 1980. Hama iyi ndwara yafashe iri zina kubera ko mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na 58 barapimye inkende zitari nke, basanga zirafite iyi ndwara y'ibihara, baca baraheza bayita indwara y'ibihara by'inkende. Hama iki gihe nukuvuga yuko mu bikoko bindi bishobora gutuma twandura ibihara uretse iy'inkende ariho yavuye, kubera ariho batanguye kuyitora mu nkende, nuko umuntu aba abana n'ibyo bikoko canke kuko n'inkende zashobora kwanduza imbwa bibana hamba zigaheza izo mbwa canke izi nkende zikanduza abantu mu bundi buryo.
Ego ama COVID cyane cyane ko twumva ifata mu mahaha canke mu bihimba byo guhemeramwo iyo yo yo bisa niyo canke iyo yo ni kuruhu gusa.
Ego COVID nizo yarafatira mu bihimba byihemero mu ma mu mahaha mu bihaha ariko no kurukoba naho nyene yarahafatira hanyuma iyi nayo nizo ibimenyetso bigaragara cyane ni ibizo kurukoba kwama uruherehere ariko kandi iyo umuntu ariko arasinzikara iyo ariko arasinzikara cyane turabona ko ngo yasinzikaye nayo mahaha ashobora gushikirwa agafatwa hanyuma iyi ngwara ntifata gusa mu rukoba hajemo umuriro no kuvuga yuko n'umubiri wose uba washikiriwe hama hakajamo yakivu jakirikare turabona yuko ashobora gushikirwa no mu mutwe y'imigera umugera w'iyi ngwara w'ibihara by'inkende urashobora kugenda yatavuka gwirirana mu mubiri ukaja mu maraso ukaja mu mutwe ukaja mu mahaha n'ahandi ku mubiri navuga ibi ingene tuyirinda nako nico kimwe no kwirinda COVID ukaraba kureka gukora nako kwambara udupfukamunwa kureka gukora ku aho umuntu agwaye yakoze canke ibyo yambaye ibyo yajyanyemo n'ibiki ni ukuvuga ingamba zo kwirinda ni nka zimwe co kimwe izo kuri COVID.
Murakoze cyane reka kumbure twakire n'undi munywanyi ku ijwi rya Amerika ku radio turafise El John uratwumva? Hello El John? John turi kumwe? John ndakeka ga telefone kariko karamugora. Reka kumbure uyu muganga duhindukire tuvuge gato kubijanye n'ingene ingwara iri kiravugwa ubu muri iki gihe muri ko mukoresha ihe miti canke muri ko muvura abagwaye gute iyo babituye.
Ego iyo abagwaye batwituye nibyo hari ibimenyetso bigaragara ari nabyo ahanini dukorera ko kuko gushika ubu nta muti kanoni urabone kuvuga uti uyu ni ukuvura ibihara mugabo ibimenyetso abafise nimba afise ubushuhe turamuha umuti w'ubushuhe harimo gushuha akareka gushuha nimba afise ububabare turamuha umuti w'ububabare akareka kubabara ariko kandi cane cane ku rukoba iyo ibijya biherezanye bikameneka bikagira turabavura ku rukoba dukoresheje imiti isanzwe hari yo kuboza koza igiguma hanyuma hariho n'imiti kandi yo kubasiga tubashirako ubundi bwo nuko hariho urucanco abagwayi urucanco rwo gukinga rusa n'urwahagaze rwahora rukinga ibiharago nabivuze rwahagaritswe muri myaka ya 80 ubwo rucanco barashobora kurutanga rugahabwa abantu bashobora kubakingira canke n'uwagwaye amaze iminsi yakize nk'inyuma y'indwi zibiri hanyuma akamuha urwa rucanco rugashobora kumufasha rugafasha n'abandi bari muri kominote.
Ego twakira undi munyonyi w'ishuri rya Amerika Frederic Salpongo. Frederic uratwumva amahoro neza?
Muraho.
Ego
nkuko mubivuze ni Frederic Salpongo iburega hano mu karere ka Rundo mu ntara y'Amajyaruguru mu murenge wa Burega. By'ukuri ngende kuri poste mwaduhaye mwatangiye mubaza uti se icyo cyorezo cyangwa se iyo ndwara hari amakuru umwe amuyifiteho by'ukuri amakuru tuyifiteho twarabibonye ko cyane nk'abantu bakuri za social media ni indwara iteye ubwoba pe ira iteye ubwoba abantu barayireba ko na barahabutse, ariko ntekereza ko twabonye ko amwe mu mabwiriza yo kugira ngo umuntu ayirinde nkuko abahanga bakomeza bigarukaho ari ukugira isuku, koga kenshi no kwirinda contact n'abandi bantu. Ntekereza ko abantu benshi twahanganye na COVID tukayitsinda, ntekereza ko niri ya Imana nibidufashamo tuzayitsinda, gusa n'icyorezo ubona ko giteye inkeke. Gusa ntabwo byoroshye abahanga mu by'ubuzima no kutuba hafi, ariko ntekereza neza ko iyi ndwara nk'ijuri ya Amerika mwagize neza kutuzanira abaganga bakadusobanurira abahanga, ni ukuri iteye inkeke. Kandi abantu dukomeze turusheho kwirinda, kuko iyi ndwara ni ubushita bw'inkende, ntabwo byoroshye, ariko turabizi ko tuzayitsinda.
Yego, ni byiza cyane, ni byiza kwizera kandi no ego.
Ego, murakoze namwe. Ni Frederic Sarupongi ubuga mu karere ka Rulindo, umukunzi w'ijuri rya Amerika.
Turagushimye cyane.
Murakoze.
Nibyo koko muganga, ingwara irateye ubwoba benshi, cyane cyane abamaze kubona amafoto yayo ku mbuga zitandukanye, irateye ubwoba. None muganga, turumvise mu byo watubwiye ko bisa naho atamuti wayo hari, ubuvuzi bwayo buhari, ubu ni gupfupfahaza imiti yo ku ruhu, ku rukoba, nta muti uraboneka wo kwica umugera nyawo wo kunywa batanga canke urahari?
Ego, nta muti novuga uhari utangwa kwica umugera. Hari iri kwiragerageza, hari nk'umuti witwa tecovivimate, ariko uyu muti nko ngaha muri aka karere no ngaha mu Burundi nturaboneka, n'umuti uri mu igeragezwa. Ubundi ariko ni ndwara mu bisanzwe muri rusange, nubwo ari kiza abantu twavuga ko iri ku rugero runininya, ku buryo haboneka abantu benshi cyane bayigwaye, ariko kandi ni ndwara inyuma y'indwi zibiri, ibimenyetso byonyine ubwabyo bishobora kwiheza umuntu agakira kandi ata kibazo ageze. Ariko hariho abantu bashobora kugira ibimenyetso bikomeye, twavuze abashobora kugira ibibazo byo guhema, bashobora gutaka dugenge, hari barashobora kugira n'ibibazo byo ku amaso, kurwara amaso hakajamo uyu mugera, bakashobora no guhuma. Ariko arabaza ikibazo ati umuntu ativuje hakiri kare bigenda gute, mbere no gupfa bagashobora gupfa. Abashobora gupfa mu bihugu imaze kugaragaramo cyane ku ijana, bari hagati ya batatu na batandatu ku ijana bashobora kwicwa n'uwo mugera. Ariko abaduca dusanga bari muri babandi ntabana cyane cyane n'ibikariya cyane, bashobora kugira indwara y'abakariye rwose cyane abasanganwe ibindi bibazo by'uburwayi nka za kanseri cyane izindi ndwara zituma ubwirinzi bw'umubiri bugabanuka cyane ku rugero rwo hejuru.
Ego, reka twakire ubundi. Ni Rix, Rix umunywanyi w'ibice bya Amerika muri Kenya. Amahoro neza.
Amahoro.
Uratwumva doze ijwi, Rix, tukumve ikibazo cyangwa icyumviro.
Ndabumva amanese kabazo. Ku bicaye n'ibyo muganga yasiguye, si hadahati ntatomokewe neza ukuntu bayise ko ari indwara ipfa ku nkende, kandi tuzi yuko kenshi ega inkende zibana n'abantu. Mugabo, twashaka kumenya neza impamvu icyo cyabaye, kontakte yoba yahabaye hagati y'umuntu n'icyo gikoko, kugira ngo iyo ndwara ishobore kwitwa uko. Tumenye n'ukuntu umuntu nimba yo bafashwe n'iyo ndwara ishobora kumuhitana mu kiringo kingana iki.
Birumvikana, ariko twari twumvise kare yuko ubushakashatsi muganga yatubwiye yuko bwerekanye yuko ari inkende nyinshi zari ziri bugwaye bwa mbere. Muganga, kumbure wo kongera ko ibyo wari watubwiye kare babyumve, ubwo bushakashatsi bwakozwe mu myaka yahera, hanyuma utubwire kubijanye n'ikiringo bigifata kugira ngo kumbure umuntu yitabe Imana byamaze gukomera cyane.
Ego nanavuze ko mu myaka igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu n'umunani niho kuko burya n'amagara y'ibikoko arakurikiranwa, hari inkende nyinshi zagwaye, hanyuma baragenda barazipima baca baratora uyo mugera w'ibihara by'inkende. Niho havuye iryo zina ry'uko baciye bawitirira izo nkende basanze zigwaye ibyo bihara. Hanyuma kubera inkende zishobora kuvana, turazi ko hariho n'izindi ndwara nka gripaviere zabaye zishobora gutuma indwara ziva mu bikoko hanyuma zigafata abantu. Kumbure iki kibazo shingene ni ryari umuntu indwara ishobora kwica umuntu, bivana ariko ndasigura ko bivana n'ingene umurwayi wenyine ubwiwe abameze abahagaze. Nka malariya turazi ko ishobora kuyirwara mugabo, si twese si bose ica yica, mugabo turazi ko ari abantu iyo batebye kwivuza baheza iheza ikabica. Iyi ndwara rero hariho abagwayi umugwayi ashobora kuyirwara akayimarana ibimenyetso indwi zibiri zose, hanyuma agaheza iyo ndwara ikikiza iyo nyene ubwayo atanu muti atari ikindi kintu yafashe. Ariko hariho abandi iyo batakurikiranwe n'abaganga bagende kwa muganga, indwara ishobora guca iba indwara ikomeye cyane, hanyuma bya biherehere kumbure zama ku mubiri bivamo amazi hakajamwo kumbure iyindi migera no kwita amabakteri, hanyuma agaca ahajamo amashira ashobora kugira icyo twita mu gifaransa septicemie igahava ikimuhitana. Iyi imigera rero imaze kuduga ikamugashika kumbure mu mahaha, icyo twita pneumonie mu gifaransa, naho nyine ashobora kugira ikibazo cyo guhema no gupfa agapfa. Iyo yaduze mu mutwe mu bwonko yagwiriye mu maraso naho nyine n'ikibazo, nako ndavuga cingene ishobora gushika ku mu maso akagira uruhumyi, cyane cyane ko abantu ikarira cyane ari abo bantu bafise ibindi bibazo by'amagara nk'abafise amakanseri, nk'abagwaye mugera wa sida cyangwa bafise izindi ndwara zikomeye zishobora gutuma uko umubiri wigwanira bigabanuka cyane ku rugero rwo hasi, hanyuma iyi ndwara ije rero igacica gusongera iside. Abo bantu nibo bari muri iyi migwi bya biharuro biri hagati ya bitatu na bitandatu ku ijana, aho byagaragaye mu bihugu imaze kugaragaramo imyaka myinshi, nibo baheza bagahitanwa n'iyi ndwara.
Buri muntu biratandukanye. Urakoze cyane muganga, reka tubandanye twakire uwundi. Bigirimana, amahoro cyane Bigirimana.
Amahoro,
muraho neza?
Yego turashima.
Duga ku ijambo Bigirimana.
Yego gihe cy'abaga gutera n'ikijyanye n'iyo ndwara y'ibihara bikomoka ku nkende. Ndanasaba yuko amaleta yo muri ibihugu bigize akarere ka East Africa Community bobishyiramo ingufu kugira mu gukumira iyo ndwara, kugira ngo ntirandagate mu karere, kuko turabye ku mashusho y'abayirwaye tubona neza ni indwara babiteye ubwoba cyane.
Ego twizere Bigirimana ko akamo kawe kumvizwe n'abayobozi bakarere. Urakoze cyane. Tubibutse ko turi kumwe na muganga Berkimas mu Burundi. Muganga Berkimas ariko aradufasha kumenya byinshi kuri indwara mu Burundi bita ibihara biva ku nkende. Mu Rwanda naho ubushita bw'inkende bwateye akarere k'ibiyaga binini cyane cyane muri Congo, mu Rwanda no mu Burundi. Dutumira mate turagaruka mu kanya. Muganga bandanya tubwira byinshi, kumbura aratubwira n'impanuro kumbura iyo abantu bofata ku bijyanye n'imfungugwa n'ibindi bintu byinshi bashobora gukora kugira ngo bashobore kwigwanira birinde iyi ndwara.
Last shake.
igira hirya ariko madam niki nguhinyegera ariko abanyabugo ngere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibugo
yego rata urumunyarusange kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumuruka mana shofe wenda banashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwe tu ni bugo
ndiye bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa shofe twigende kombo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
kombo taxi Mwite kuriwa kani muka yuzga huna
La Benevolencia Grola
Radijwi rya Amerika muri muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga y'umunsi ni yerekeye amagara y'abantu ni mugihe mu karere k'ibiyaga binini hariko haribonekeza ikiza c'ibihara biva ku nkende canke ico bita ubushita bw'inkende canke monkey pox mu cyongereza abatari bake rero barafise amakenga ku kuntu bakwiye kwirinda no kugwanya iyo ngwara ikarira cyane urukoba kandi ikandukira cyane itarakwiragira mu kibano nivyo tuko turaganira mu kiganiro muri sanga muri aka kanya turiko turagerageza kumenya byinshi by'ingwara ingene umuntu ashobora kuyirinda ibimenyetso vyayo n'ibindi byinshi kugira ngo abantu bashobore kuyimenya kuko turumva ko benshi mu karere batarayitahura batarayimenya neza muganga Bekimase Ntibuwayo akorera mu mavuriro ya leta mu gihugu cy'u Burundi no mu yabigenga ariko aradufasha kuri iki kibazo muganga Berkmas Ntibuwayo tugaruke tumve kumbure hoba hariho imfungugwa zishobora gufasha umubiri kwigwanira indwara nkizi ushobora kuduhanura muganga turacyari
ku kabazo novuga yuko nta mu byo gufungura mu bisanzwe twazi ko bidufasha cyane gukingira umubiri n'umuntu aronka indya zikwiye indya zirimwo ibikwiye zirimwo ndemamubiri zirimwo ntanganguvu zirimwo sanganyamugaburo iryamirwe yose y'indya y'izo dufungura ushobora kubironka ibyo byose aba afise ariko arakuza ingene umubiri wigwanira mugabo ubundi bwobwo nta cumuntu yovuga ati genda ufungure iki kizogukingira kugwara iyo ngwara kiretse ko ku bantu bafungura inyama z'ibikoko biva mu ishyamba bakwiye kwitondera mu guteka bakabiteka bigasha neza ntibarye ibidahiye kuko ibikoko nabyo birashobora kwanduzanya hanyuma ugasanga umuntu ariye izo nyama z'igikoko canduye agahesha kandura uwo mukera
Muganga hari ikintu dukunze kumva cyane ku ngwara za vuba z'uko atakintu umuntu yofungura atakintu umuntu yokoresha mu bintu kama twahora dukoresha kera muri kahise turazi ko basogukuru na basogukuruza banywa ibintu canke bakagira ibintu bikabafasha mbenga ko bari kubera ingwara z'ubu zidatahuritse zikaze cyane canke nuko kenshi mu buvuzi haba hataraba ubushakashatsi kugira ngo mushobore kuba aribwo mukorera ko bigenda gute ko atamfungurwa zishobora gufasha indwara z'ubu muri iki gihe
sino bisiguro kuko izo mfungwa zidafasha izo umuntu ajya biramufasha ndetse nako ndavuga ko umuntu aronse iyo migwi yose y'imfungurwa afungura bishobora kumufasha kwikingira intuze indwara izo arizo zose ariko ico ntagomba kwinjiramwo ni ukubwira abantu ngo ni wanwa ibi ni wagiri ni wagiri imigigwa iyi bizotuma utagwara uba uriko urihenda cyane kumbure ngira ngo abavuza imiti kama ubuvuzi bw'ikirundi basa ko bafise ico babivuga ko ariko jewe nk'umuganga yize ibita la medicine moderne biragoye ko nubwira abantu ati genda mufungura ibi ingaburizi zitubafasha zibabuze kugwara ingwara kanaka nico nagomba kunjiramo kandi nibaza ko co hapfagisira abantu bigatuma kukingira yibaza ko yikingiye kubera yariye canke yanyoye ikintu bamurangiye mu bicanye n'ibiterwa kamba tuba dusanganwa dufise.
Birumvikana hanyuma ku miti kumbure iboneka cyane ku mafarmasi mu mavuriro ubu unyereka rakoreshwa abatubye yuko hari imiti yo kugushira ku ruhu yo bari nkiyihe ubu muri komura hanura abantu gukoresha kumbure yaba ari yo gukaraba yo kwiyoga yo bihari isanzwe umuntu ashobora kwandikirwa akaronka kuri farmasi canke yo banza
ihari yicanye n'ingene umuntu yikingira irahari hari isanzwe abantu bakoresha mu kwirinda kwandura mu mafarmasi cyangwa ku mavuriro irahari abagwayi cyangwa abafise ibibazo bwo kwitura amavuriro cyangwa amafarmasi abegereye kuko sino janga ngo ntange liste ngo uraca ugenda ugura ibi bizogira bizogufasha no bandi ko ndabahenda abantu ngo bahave bareka kuja baritura amavuriro bafate ingingo zo kwivurira iwabo ziza kwitura amavuriro bakitura amafarmasi arabukeneye antiseptike yo gukaraba canke isabune yo gukaraba ivyazobironka mugaba ari urwaye kuvuga ko azo umuti bamwandikira wo gusiga canke wo koza ibyo bihere abuha awandikirwa n'umuganga arabire ingene abameze kuko bose ntibo bafise bimwe kandi bakenera bimwe.
Ego cyane twizere ko akamo kanyu n'abanywanyi bariko barakumva abatwumva kuko nibyo koko muganga ni wakwiye kugupima akakubwira iti iyi ngwara ni iyi iyi ngwara si iyi. Ego tubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi turafise Eugene amahoro cyane. Ego turaho namwe Eugene duzijwi ama ushikirize ikibazo cyangwa icyumviro
kuvuga ngo ikibazo nabonye kuri ya ndwara y'inzige bayita monkeypox nabonye ari indwara mbi cyane kubera ko nabonye itekwa zimbaga mu mubiri wose haza nk'ibibyimba bityo rero nkaba nk'abaturage tuye mu gace k'ibirwa bigari twafite ingamba zikarike mu rwego rwo gukumira iriya ndwara kuko yamutiye mbona yakubera nka covid 19 cyangwa ari indwara yandura abantu bahuye bagize bate urumva ko ikintu gikomeye bityo rero nkaba nashishikariza buri muntu wese kuba mu rwanda se wo mu burundi se wo muri kongo buri wese ngo uruhare kugira ngo ikwirakwira ry'iriya ndwara rwose ikumirwe hakiri kare.
Urakoze cyane Eugene uguhamagarira abenegihugu uguhagurukira cyane cyane kugatwe kabo guhagurukira iyi ndwara kugira ngo bashobore kwituza. Ndakeka yari Rix nawe nyine yavuze ati izindi ndwara nazo nyine twarazigwanyije birakunda ni nayo nyine birashobora gukunda. Urakoze. Hama muganga tugarutse kuri ingwara nyine ndakeka wari wavuze yuko ishobora gukira mbega ikiraho mu kiringo nka kingahe iyo umuntu ayigwaye akaguma mu nzu akareka kuja aruhande y'abandi akirinda kuyandukiza abandi akaguma mu kibanza ca wenyene yogereranya ko yifashe neza akivura nkuko mu muhanuye ni nk'ikindi kingana gute ashobora kwitega ko yoba yaronse mitende canke yakize
oya ntihagire uguma muhira ufise ikimenyetso wese agende kwa muganga. Navuze ko umuntu natoro nk'umuti ariko ashobora kumara hagati y'indwi zibiri n'indwi zitatu afise ibimenyetso hanyuma niho aheza akagaragara yuko asa n'uwakize iyo ndwara hagati y'indwi zibiri n'indwi zitatu.
Ego amaze kuronka ubufasha bwanyu akaronka imiti
ego
birashoboka yuko ashobora gukira. urakoze cyane muganga.
Yego.
Birumvikana rero yuko mu buvuzi haba mu bitaro bya leta no mu bitaro by'abigenga muri ko muragerageza ibishobotse byose kugira ngo mushobore gukingira iyi ndwara, mbega muri iki gihe ababitura ku ndwara zisanzwe zindi z'uruhu z'urukoba hoho zoba ziri ko ziragabanuka muri iki gihe canke nazo nyene zirafise umurindi ziri ko muri iki gihe
ingwara zindi z'ukurukoba twavuga ko ziko ziragabanuka kuko abivuza babandanya baza kwivuza, ariko kandi ntawavuga ko bariko baragabanuka kuko tubandanya tubakira. Nubwo umuntu atoshobora kusasubira inyuma akaramarojisita akavuga ati agako akagereranya n'abahora baza mu minsi ya heri kikiza itaratangura kuvugwa, nibaza ko ibiharuro bidatandukanye cyane. Izindi ndwara zirahari kandi abagwaye abivuza bandanya bivuza, kandi dutera kamo ko n'undi wese afise ikibazo nimba ari kimenyetso icyo ari cyo cyose abonye ku mubiri wiwe yoheza akitura abaganga, kuko birashoboka ko bitabiragaragara ngo byerekane neza indwara afise, ariko ashikiye umuganga yabinonosoye agaheza agaca amufasha kumenya indwara yariyo no kumuvura karongo ubuvuzi akeneye bumufasha.
Ababagana akenshi indwara zo ku ruhu ariko barasaba ubufasha ni nk'izihe zigihari muri iki gihe?
Izindi ndwara zirahari, hari abagira indwara mvuga mu Gifaransa z'ama allergi, abagira ama allergi, hari abagira izindi ndwara zo kurukoba, izindi nk'izibazona canke mu Gifaransa mu Kirundi biragorana gusigura marpes, hari abagira indwara twita ama psoriasis, abantu bagenda bapfunguka ku mubiri ni byinshi. Hari n'izindi ndwara z'amamikoze, ni indwara zitari ni nyinshi zigaragara abantu bategerezwa kuza kwivuza babonye izo bimenyetso.
Muganga urakoze cyane, kumbure wotubwira aho abantu bashaka kukwitura canke yakanimero bashaka kukuronka ko ukabafasha. Muganga Berkimase ni hebu wayo mu gihugu cy'u Burundi.
Ego, nshuwa nsanzwe n'umuganga avura indwara zo kurukoba, ndakorera ku bitaro vyitiriwe umugani wa Rodoviko Rwagasore, Clinique Prince de Rwagasore ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ngakorera no ku bitaro vyitiriwe ikiyaga Tanganyika, Tanganyika Hospital. Ngakorera kandi no ku ivuriro ryitiriwe Maison Medicale riri mu Bwiza. Aka nimero bashobora kuntora ko ni nimero 79 amajana 5 na 99 amajana 8 na 59 n'indwi amajana 8 na 57. Reka nsubiremo aka kanimero amajana 79 amajana 5 na 99 amajana 8 na 57.
Ego cyane, muramwumvise rero ni muganga Berkimase Ntihebu wayo akorera mu mavuriro atandukanye ya leta n'ayigenga mu gisagara cha Bujumbura, ashobora kubafasha mugize akabazo k'indwara zo ku ruhu ku rukoba cyane cyane muri iki gihe ariko haravugwa iki kiza cy'ibihara by'inkende cyangwa bikomoka ku nkende, ubushita bw'inkende monkeypox, kugira ngo bashobore kubafasha babwira yuko ariyo canke atariyo muyirinde, muyinde no kuyandukiza n'abandi. Rero arakoze cyane muganga kubona yafashe kano kanya ko kuganira natwe, ntibiba bisanzwe kugira umuganga afate isaha yose ngo atuganirize, biba ari ibintu by'agaciro. Murakoze cyane, turabashimiye.
Ndabashimiye nanje kuba mwantumiye kugira ngo tuganire ku byerekeye kino kiza.
Ndashimiye rero nabaterereye mu kiganiro bashikirije ibibazo n'ivyumviro byadutumye tumenya byinshi ku muganga yashobye kudufashisha. Reka nshimire nabari mu bihinga bw'ivyuma Nadia Taha yamfashije. Ibindi biganiro murashobora kubironka kuri site yacu ya internet ni radio yacu VOA, radio yacu VOA mushobora kuronka ibiganiro bindi muri isanga n'andi makuru ya radio Ijwi rya Amerika. Site yacu ndayibutse ni wezi3@radio yacu VOA akaburungu com turi no kuri Facebook na Instagram na X naho nyene murashaka kuronka amakuru yacu kuri micro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye ndabipfuriza amagara meza.